mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio hizo ya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda muri we nshuti bakunzi muri 11 migeno zeno genekerezo rya 14 ukwezi ni kwa 12 turi muri 2018 hano mu minsi ya 17 muri kumwe na Jordiane na hazenge kwemesha ikiganiro muri isanga mukacumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri mwebwe mutwumva muri mu Burundi no kuri FM 104 n'ibice bitatu mu Rwanda turi kandi live ku wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com no kuri Facebook vewa radio yacu
Muri isanga ni ikiganiro cy'izuri rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyagarigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'inga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Gende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikaze rero nshuti bakunze mu kiganiro muri sanga kwa gatano misi yose ni umwanya w'abafasoni na bigeme. Umuvyeyi iyo yibarutse mu migenzo y'ikirundi n'ikinyarwanda arakenera abamwaramira bakamufasha mu minsi ya mbere, haba mu kumufungurira, mu kumufasha kumenyera uko afata ikibondo ciwe mu gihe abari cambere n'ibindi n'ibindi. Kwibarukira mu mahanga y'amara ivyo kwaramirwa ntivyoroha kuko usivye ko hadiye abusanga badafise inshuti za hagufi nka bayinasenge canke banyina bagenzi babo, nabo ugasanga bari muri twinshi gutyo ntibabaronkere akanya, bigatuma rero umuvyeyi ubushasha bw'umuvyeyi butamworohera mu kuronka umufasha afashwa na ba muganga gusumba aho mu muryango. Nicoroshe none kuvyarira mu mahanga, turabigaruka ko handi hato n'umutumire wacu Madame Vestina Bigirimana aramutswa ishira hamwe kwa Rama. Iryo shira rimwe riri aho hakurya Amerika muri Canada mu gisagara ca Ottawa. Vestina, ikaze ku ijwi rya Amerika kandi wakoze kuduhakano kanyu.
Murakoze.
Ego. Nuko rero ishyirahamwe kwa Rama riri mashyirahamwe amwe afasha abakenyezi babibarutse, wotubwira ingene ryatanguye, uko mwaritanguje n'igituma mwaragitiriye iryo zina mu rurimi rw'ikirundi kandi mwumva mwe muri Canada?
Ishyirahamwe murakoze cyane Niniyazwe Diane kuri icyo kibazo. Ubwa mbere na mbere nashaka gushimira umuntu wese ariko aratwumviriza uno munsi kandi ndamuha ikaze. Rero icyatumye dutangura rino shyirahamwe kwa Rama kwari ukugira ngo dushobore gufasha abantu, abamama babibarutse batagira ububafasha, cyane cyane ko jewe nanjye byarugeze kunshikira, hanyuma mbura uwumfasha, mbura uwomba hafi. Niyo mpamvu navuze nti reka nshobore nanjye kugira icyo nokora kugira ngo abandi nabo bari muri ibyo bibazo, muri ibyo bihe bashobore nabo kwaramirwa, bashobore kwaramirwa, bashobore kugira ubafasha.
Yego, turumva ko na bebe muri kumwe kandi nawe nyine ngira turaza gusangira ikiganiro. Ego, nuko Vestine ati waritanguje ko nawe waciye mu ivyo bibazo ukibaruka amanuro nk'ukuba hafi, hari mu myaka ya ryari? Waraho nyine muri Canada canke wari mu kindi gihugu kitari Canada?
Hari mu 2013 niho natangura kugira ico cyumviro. Hanyuma mugabo nari muri Canada nta bantu bo hagufi nari mfise bamba hafi. Hanyuma rero ndavuga nti reka nzobanza ndindire ndevelope icyumviro, numve by'ukuri ko ari cyo nshaka gukora. Hanyuma mu 2016 umwaka ugiye guhera niho rero negeranya abandi barundi kazi, hanyuma tuca turatangura.
Yego, muri bangahe muri iryo shyirahamwe kwa Rama Gavesti?
ubu gushikubunye turi 25.
Mhm. Babarundi kazi?
Ego.
Ego, hama abo mwaramira abara barundi kazi n'abanyarwanda kazi canke hariho n'abanyamahanga bandi baza babitura babwira ati twaramire kuko urabona ibagwe natwe biratugoye.
Ego, hari habo twaramira bandi bo mu yandi mahanga.
Mhm.
Baba nk'ubu ubuherutse twaramiye umuntu wo muri IT.
Mhm.
Hanyuma uwo mudamu ntiyarazi ibyo guheka, urabona ibintu by'iwacu ingene duheka abana ku mugongo, ibyo ntabyo bamenyereye. Hanyuma rero arabira mutangaza biranamunezera, ntiyashobora kwibaza ko icyo kintu gishoboka ngaha. Hanyuma ubwo rero nawe agenda abwira abandi, ababwira ibyo twamukoreye, uko umwana wiwe ubu atakimugora ko bwa mbere yararira ntahore, ariko ari ku mugongo, bikamutuma nawe ashobora gukora utundi twomuhira.
Uravuze ati nk'uwo uwo mupfatse niwo muri yayitse mwaramufashije mumwere kuko aheka umwana, ubundi bikorwa mufasha muri rusangi abari ibyaha.
Dukora ibikorwa byinshi, dukora ibikorwa byinshi, urabona umuntu ari muhira ako ari mu mama bafise abana, akaba akabategurira ibyo bafungura, akakubura muhira, akagira isuku, akamesa, ibyo bikorwa byose mu mama asanzwe akora, mugabo ubu atagishobora kubikora kubera afise umwana mutonya je, kandi hari n'ibyo usanga bambagiriye nk'amasizarienne. Donc ugacisanga muri ico gihe abakeneye umufasha kandi kugira ngo nawe aruhuke. Iminsi ya mbere hoho nta nicakora, twese byose turabikora, hanyuma mu nyuma amaze kumenyera buhoro buhoro agafata ritme, agashobora kwiadapta, agashobora gusubira mu bikorwa buhoro buhoro, mugabo ata pression atakumva umenga ari stressé cyane.
Hanyuma ni kintu umuntu wese bwaba ubuzi abakora butandukanye ashobora kuvuga ati je nshaka ku murundi kazi aza kunyaramira ndashobora kuronka amafaranga nimba atari banga muri hishangara.
Ubundi twa bwa mbere twari dufite prefix canke igiciro cy'abantu bose tugitangura, mu nyuma tuca dusanga ko hariho abantu baca babona ko service yacu ibyo dukora byose ibyo byose bakabona ko bitaye agaciro kubera ico giciro twashize ko. By'ukuri nta pri canke nta giciro gihari gishobora gusubirira umuntu ibyo yokora. Rero twace tuvuga tuti reka tuzosuragira bivanye na income n'ubushobozi bw'umuntu. Bisigura ngo niba atanu ubushobozi ufise turashobora kuza tukagufasha, hanyuma tugaca turaba ukungana ukumeze, ugaca uba umunywanyi wacu muri ico gihe cy'uko turiha ayo mafaranga utagira.
Agaca aba umunywanyi wanyu kugira nawe azogende kwaramira abandi.
Ego.
Hanyuma mugereranije kuva ico gihe mwatangura mumaze kwaramira nk'abagera kuri bangahe?
Ama nombre ntayo no kubwira exactement ko sinse ntuzenya registre y'abantu bose twagiye ko mugabo turamaze gufasha imiryango itari mike, imiryango itari mike y'abarundi, abayisye, n'abandi banda bakongomani meme n'abazungu.
Urumva ko ari abarundi kazi barama mukaramira abazungu kazi mukaramira abo muri abanyatsi nibiki, ariko ikintu c'imigenzo nacu kuko urumva nko mu Burundi mu Rwanda umubyeyi barutse banyarukana gatoki canke bakanyarukana akabuyi, iyo migenzo muraheza mugaca muyivanga gute y'abazungu baba bafite ibyo bifungurira namwe mukaba mufise utundi twanyu mufise mu kwarama mubashira mu vy'ikirundi cyane?
By'ukuri icyo kibazo mbajije ni cyiza, nuko abantu kenshi bakunda kwibaza ngo umubyeyi iyo yabyaye ngo abakeneye ibintu biri specific, ibintu byoroshe, ibintu novuga bishobora kuba digere facilement. Mugabo kandi ntiwibagire ko hajya havuye umwana haba hasigaye ikinogo. Rero kujya umuntu abashonje, umubyeyi abashonje, abakeneye ikintu cyihuta, naho yoba
tuvuga rubuyi canke igitoke canke icyo cyose aragifungura kiretse afise ama restrictions canke ibituma byo kwa muganga bibimubuze rero twebwe tujana na no muntu amaguyiwe mugabo kandi tukamuproposa natwe ibyo dushobora gukora ari cyo gitoke ari isupu benshi barayizi barayishobora isupu kenshi niyo ikunze gukundwa ariko kandi n'igitoke nacyo nyene ushoboye kugira kucesia ushoboye kugerageza abagishoboye baragikunda
yego nuko ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga kwa gatanu muramenyere ko ari umwanya w'abapfasoni n'abigeme uno musi dufise Vesti na Bigirimana aba mu gisagara ca Ottawa muri Canada tuko turavugana ku vyishamwe giwe kwarama rifasha kwaramira abapfasoni baba babibarutse aho muri Canada hari abakunzi b'ijwi rya Amerika ijya nino bafise utubazo baza kubaza Vestine turahera kuri Laurent Ikadze
mwiriwe ndabumva
urakomeye
ndakomeye
eh uherereye he
nimunara yose bazwa makare ya takire haramitwa mu murenge wa Muswazi
mu Rwanda
ariko ndi murundi
uri murundi ngo nakabazo canke n'interano kwa Madame Vestine
jana cyakubaza ko kuje ko kugonye na kibanye muri poste ese abukono bavuze societe y'inuza y'abadamu nase nk'umudamu gwaye baba bamuvuraho kubuntu cyangwa nta nzita byo kwaje nk'ahantu kure nyine nk'umwanze bamuvura se bamuje cyangwa bamutegeye bamutegera n'icyo nashaka kumubaza
ariko nta byo kuvura barimwo bararama kwarama kufasha bavyaye
eh bari mu kinyere bari mu kiri
ko iyo gwaye baca bamufasha kwivuza
nyine umuntu ashobora kurwara nyine bigasaba ko bamubaga ubwo sinzi ko bamufasha
urakoze Laurent ngira umunsi mwiza akabazo ka Laurent Vestine reka ndagahindukize ko numvume ngagiye mu by'ubuganga cyane ariko muravugana n'abaganga kugira ngo nabo bababwire nka cyane nko muri bino bihugu abaganga barabwira abantu ko bategereza kwitaho abandi hari abaganga mufise mu rwi wanyu babafasha kugira ngo byorohe kwitaho bapfasoni n'amagara yabo atacononekaye
ego turafise aba infirmière dukorana baba bafite deja ama information ku bantu batagira babafasha kuko iyo umuntu afisinda baba bazi deja niba azoronka umuraba niba situation yiwe ukwimeze rero muri ico gihe baraheza bakatubarira bakatubwira liste y'abantu bakeneye ubufasha hanyuma natwe tukaba tubazi imbere yuko babyara tukanabaraba muhira tukabategura tukabafasha gutegura valise n'ibindi byose hanyuma umunsi wo kuja kubyara tukabaherekeza bibaye ngombwa ko babaga hakaba hariho usigaraho akarindira gushika mu mama ashobore gutaha
hanyuma urumva muramo isuko aramagusa n'imbere yuko yibaruka muramufasha udukorwa dutandukanye kwitegura kumenya uko azobigenza mukamuba hafi yego hanyuma amaze kwibaruka mu gihe cyo kwarama yaramigwa umwanya ungana gute ko tuzirikana umwanya wanyu muba mu mahanga atari kirenga
ico rero ico cy'umwanya bivana n'ingene umuntu akira kuko hari umuntu usanga iyo yabazwe ari nk'ubwa mbere canke abazwe ari nk'ubwa gatatu canke ubwa kane umubiri ufata igihe bivanye n'ukuntu umuntu akoze ukuntu ameze canke hari n'ayandi ma antecedent medical byose ibyo byose biratuma umuntu akira vuba canke agakira atebye rero twebwe ntabwo dufite umwanya dufixa ngo nutaba wakize mu minsi ibiri tuca tuguheba oya ahubwo niyo minsi y'inyuma yaho naho nyine turabandanya tukakugirira visite tukaraba niba ukidukeneye kuko iminsi ya mbere nayo nyine yo kubyara nayo nyine niyo cyane cyane ahubwo umuntu aba akeneye umuraba umubako
yego turase kandi na uwimpaye uwimpa ikadze miriwe ududa kadri ariko ndumva ko ari hasi
hariho imbeho inahangaha
nico gituma
yego nitwa Uwimpaye Jean Damascene mu murenge wa Burega akarere ka Rulindi ntara amajyaruguru mu Rwanda nubwo ntangiye ikiganiro nsa naho ntereyeho gatoya ntatanye na ariko numvise insanganyamatsiko nayumvishe nibaza ngo ibyo mu Rwanda ho ntago cyangwa se mu Burundi ntago bashobora kuba baza kuhakorera na kuba bahakorera ikindi kibazo kuki umubyeyi waruhutse usanga bashishikaza kuba bamuhemba igitoki igitoki cyungura iki mu mubiri w'umubyeyi wabyaye batamuha ibirayi cyangwa cyangwa umuceri aho ugasanga igitoki nicyo bashyize imbere cyungura iki mu mubyeyi k'umubyeyi wabyaye kugira ngo musobanure murakoze
yego sinzi ko Vestine aza kuronkera inyishu ibibazo byawe byose mbwangira ngo ko wakorana n'abaganga araza kubwira Vestine
bikomeye cyane arabisubiza
yego urakoze cyane turababwira nuko Vestine wumvise utubazo twa Uwimpaye
ego murakoze cyane kuri ibyo bibazo Uwimpaye atubajije ubundi igitoke igitoke iyo ugiteka ntugiteka cyonyine uragishyiramo imboga irengarenga n'utundi rero iyo uri kuratekera umumama nababwiye ko ubukeneye utuntu tworoshe ubwo kandi tunaryoshe rero igitoke mu mico y'iwacu niko twakuze tubona bategura bakagira agatoke bakashyiramo uturengarenga n'utundi nibaza rero ko by'ukuri nibaza ko ari plus ntuze culturel que z'amagara kuko umuntu arashobora kurya igitoki nk'uko avuze canke ikirayi canke iki byose bivana n'ukuntu umuntu aba agikunda canke n'ukuntu umubiri wiwe ugikunda hanyuma ibyo kuvuga ngo mbega cungura iki mu mubiri sindagira ubushakashatsi ngo menye neza icyo cungura mugabo nibwira ngo kirafite icyo cungura
yego maya kubajije n'akabazo ko hari nk'umugambi waba mumva muja kubikora nko mu Burundi cyangwa nko mu Rwanda
ego mu Burundi turahafise abantu no mu Rwanda naho nyene turafise abo dukorana hariya gusa ntiturashobora kugurura office
ibiro
ariko tura ariko turafise abantu dukorana umuntu ashobora kwitura mu gihe afise ibyo bibazo
bararonka nkaho bo mu Rwanda no mu Burundi bararonka babitura cyane gose nk'uko mwebwe mu barunka ngaho muri Canada
ego ego kubera ko nubwo famiye ibihari umuryango nubwo ubuhari kenshi hari gihe ukunze gusanga abantu ba prefera abandi bari professionnel babize arivyo bakora kubera ko usanga twebwe duse ubumenyi butari nk'ubwo nyokuru afise cyane
Vesti aha muri ano mahanga nk'iyumfaso ni agiye kwibaruka hariho utuntu tumwe tumwe muganga amucishiriza ko akamubarira uzokoza umwana uku uzobigenza gutya hariho namwe amashure canke inyigisho mwafashe zo gufasha abapasoni
by'ukuri jewe hariho ntuze programme nafashe mu minsi yahera ariko ntiyari gufasha abapasoni gusa ahubwo ni programme ya Globa canke ishirahamwe ibintu aya mantuze ya mbere aya masoin ya mbere harimo guraba umwana kumuhindurira kushe kumuturisha umube kumenya ingene umuryamika ku ruhande hakumuryamika garamye ibintu nk'ibyo bifata umwana mugabo kandi hariho n'indi parti nayo y'ukuraba abantu bakuze abantu bashaje kuko hari gihe usanga muri urwo rugo aho hantu ugiye kuraba uwo mumama ugasanga nawe afise abandi bantu araba abandi bantu yokipa
yitaho
umva rero bigaca bisaba rero yuko ugira donc ukora ibyo yahora akora
yego nuko ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ikiganiro ni muri Isanga Valence ikaze dusangira ikiyago na Vestine
yego
uherereye
ndi Kigali mu Rwanda nyine Kicukiro
akabazo canke intererano
oya ni no kumushimira wa mufasa ni kuko ubwo
ngo butware n'abantu bake yabugira so twifuza ko yazajya asangiza n'abandi byo bitekereza n'abandi bakagira umutima nk'uwo ngo
yamushimire
cyane
ego urakoze cyane
ego na
ego Vestine kwa nko urumvise Valence kwa guteye intege
ego merci beaucoup Jonas murakoze cyane
ego hama Gavesti hari ubudasa buhari warabaye mu cyo gucu Burundi canke warabaye no mindi warabonye mindi miryango yamiramirwa nabanyi na umuntu nabamwe ni wabo canke nabatante ba inasenge babo hari ubudasa urabona iyo muri ko muranamira abo bantu nabaramiwe nabi wabo bwite nkabanyina nabandi
urakoze cyane kuri ico kibazo udasa nuko iyo waramigwa na mama canke na tantine canke na naka hari gihe usanga babifashe nk'ibisanzwe bakabifata kubera ko tuvukana ntaco ndashobora gushika ku isaha nshakiye canke size canke bikamera gutya na kuriya cyane cyane tutibagiye ko iwacu iwacu hari ukuntu usanga cyane cyane nk'iyo umuntu aje ku aji wawe ugasanga ni umuryango w'umugabo canke iki hari igihe usanga biteye ingorane ugasanga mu muryango hari kuntu abantu binubana canke basukuntu barabana kutari kwiza ariko twebwe iyo ukoranye na twebwe tugufasha nk'umuntu nk'umukiriya ubwa mbere na mbere mugabo kandi tukanagufasha nk'umuntu wacu dushaka yuko tugumana iyo migenderanire ukaba ni nka famiye ufite iba famiye kandi itari famiye donc hariho ubudasa hariho amalimite hari aho tutarenga dukorana n'umuntu bivanye nawe uko atwiyugurukiye bivanye nawe n'ukuntu atwakiriye uko natwe niko tumufata
hanyuma muhurira he nabo bantu kugira ngo bamenye namwe bamenye murafise ibiro mumenya gute abakenewe kwaramirwa nabo bamenya gute ko ariho abarundi kazi barama muri Canada
ego turafise office turafise office ibiro aho dukorera nga Ottawa
ego
hanyuma tugaca rero duhura turahura ku ma réseaux sociaux nk'ubu tugize kino kiganiro hari abantu bari ku baradukurikirana kuri Facebook n'ahandi umva turaganira baratumenya kandi hariho ukuvugavugane wacu turatombora kuko dukunda kuvuga
ugasanga inkuriragi
kuvuga ari byiza ari bibi turabivuga umugabo kenshi tuvuga biba ariko ntacyo biba byavuzwe rero abantu barabwirabwirana hanyuma uwashimye iyo serivisi akabwira ubundi n'undi akabwira ubundi ugasanga turafise abantu bakwiye dushobora gufasha
muracari muri za Ottawa gusa canke n'ibindi bisagara bindi atari Ottawa muriyo
turacari Ottawa Ottawa na Gatineau ariko nta ma office turugurura handi ahandi hose turahasize abantu yego mugabo ntiturashobora kugurura office ahandi mu yandi maviri
yego nuko ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Louis Michel na wewe ikaze dusangira ikiyago
mukomere Diane muraho neza
turashima tagihindutse twazindutse twibaza ko tuza no kwirikwa
natwe byari byiza tuwazo tuwiri haina kawa zinawe kuwaza liku haru kareka mbaze umutumirwa mbega ndesha kuwa ni mbega uwasha kwa rama atejere ni na nilio shirahamwe ya vijenzake akawazo kaka wisha kumuwaza mdamaza ni mbega haru mukanadiene wabu ni mwamu shirahamwe jani kwa nchwa kwa nchwa tuyo nawa kwa mwazo za kwa za nimbese mwebu mungu au muli Canada muli pika angahe mwere waka angahe selisi usi mwese ya zebu ukitu ukonje wangari kimbega
uriko ubaza nde muri Canada canke muri Washington?
Muri Washington.
Neka atabanza kwishahama natwe cyo tukubwira mbaga bakabazo kawe ka mbere ni washatse kuvuga ngo yegeranye nande? Ubundi twebwe ubupimo turi kubu ni 37. Yamaze kugenda ikora numvise inyishu utubazo twawe nawe yakuba DJ Vestine.
Louis Michel abagize ati mbega hari umukanadiyene yoba ari muri iryo shirahamwe. Gushika ubu nta bakanadiyene turashobora kwambusha, turashobora gushiramo. Kubera ko ijambere for yuko abantu batahura yuko kugira ngo ushobore gushiramo abandi bantu abazungu nuko utegerezwa kubagirira training ushobora kwigisha ukabigisha imico yacu ukuntu hari ukuntu bo babikora mugana natwe hari ukuntu nk'ibyo zo guheka n'iki rero ntiturashobora kubashiramo ariko niyo turiko turajya tuko twiyumvira ukuntu natwe twashobora kugira formation tugashobora kwigisha abantu donc tugashobora gushiramo n'abatabizi tukabigisha tukabagirira formation que ce soit en ligne aha kuri ntuze kuri les médias sociaux kuko ababishaka ni benshi mugabo ugasanga nta bumenyi bafise rero iyo niyo ntambwe ya kabiri tuzokora kwigisha abantu bavyifuza bakabimenya ke naho aho buba bari hose
yego
hanyuma ikibazo cya kabiri yavuze ngo mbega ngo umuntu adahari atari ngaha muri Canada ngo bikunda gute Imana ishimwe twagize ibihe byiza dufite tekinoloji iri avance icyo si ikibazo cy'umuntu ahari ahubwo ikibazo ni mbega uwo muntu arabishoboye cyangwa arabishaka mu gihe umuntu avyifuza arashobora kudutora kuri turafite Facebook page
yitwa gute
kwandikira yitwa Kwarama Home Care wanditsemo Kwarama Home Care uca uza kuri Facebook yacu canke uciye kuri Vestine Bigirimana hariko ama information yose yo Kwarama Home Care aho birashoboka donc umuntu uzaca tuvugana tugaca turaba ukuntu dushobora kugira entrevue kuri Skype niho dukorera ama entrevue yacu tukavugana n'uwo muntu akatubwira ibyo amaze gukora igituma agomba kwarama kuko urumva n'ikintu duha agaciro cyane kuvugana n'umuntu tukabanza tukamumenya hanyuma tugashobora kumushyira mu kurumva n'ubuzima bw'umuntu ntidushobora gufata uwo ari we wese
yego Niko sasa na Jean Longue kuri ndi murongo wa telefone Jean Longue ikazi nawe. Yego, ikibazo cankerano kwa Vestine.
Sani Jean Longue muvugana merereye Kigali mu Rwanda inderahantu bita kumukuyu. Umunamu ndamukiriza n'umutumire.
Arakunda.
No ndamushimiye kabisa ndumvise mfashanyo batanga ari nziza. Ako nanjye wenda nk'ikibazo namubaza ese izo mfashanyo bazitanga kuri abo bantu bari muri Canada se cyangwa bazitanga ku kigero cy'abantu se ikibazo cyanjye cyari cyo ngicyo nyine wenda bitewe wenda ahantu izo mfashanyo bazitanga se cyangwa ntabantu nyine wenda bari mu cyiciro cyo kubyara aba bafasha bari kwa muganga se cyangwa bakaba babafasha wenda babuze amafaranga yo kujyana kwa muganga se cyangwa bafasha abaye bantu bo mu bihe bihugu ni ikibazo cyanjye cyari cyo ngicyo
Naruhu tukwari ishe mgani hachaja kusubiri. Na murako deja long?
Ego
Vestine duga kui jump?
ya tangu ya labaza ngombega ngo tufasha aba nungu bari muri Canada gusa oya ni tufasha abantu bari muri Canada gusa tufasha abantu bari ababikeneye bose ari muri Canada na handi dushoboye gushika kuko navuze yuko hari haho dushaka gushika ariko tutarashika kubera imvo z'uburyo imvo z'uko tutarashobora kugurura ama office aho hantu rero mu minsi iri imbere turashaka ko tuzoshika henshi hashoboka kindi kibazo ciwe ca kabiri yabajije ngo mbega sinzi ko mumfasha hari akabazo yabajije ntumvise neza
yari yanagarutse kukumenya neza na neza ingene mubita ariko wari wakishuye mu ntango
yari navyishuye na navuze ko tubafasha mu gukora utuntu two muhira gukubura gutegurira abana ego tukabafasha ibyo bahora bakora natwe tukabibakorera kugira ngo baruhuke
hanyuma gavesti aba bafata mu mugongo mu bisanzwe ishahamwe iragirwa n'abanywanyi rikagirwa n'abandi kenshi na kenshi ugasanga hariho n'ababafata mu mugongo niba ndi bafata mu mugongo
gushika ubu unya twebwe nitwe tugira amakotizasyon abanywanyi bacu baragira amakotizasyon umwe wese uko abishoboye ku kwezi bivanye n'uburyo afise hanyuma mu gukora naho nyene iyo tuko tuja gufasha umuntu naho nyene ntabwo dufise prefix ni ukuvuga ngo umuntu yifise canke afise ubushobozi ubwo araheza akaturiha amafaranga ajanye n'ibikorwa twamukoreye hanyuma twaca duheze tukaraba uko dushobora gukuvura babandi badafise uburyo mu yandi majambo iri shyirahamwe ryo bwaryo hari aho tugomba gushika mugabo nifuza yuko mu minsi iri imbere twogira abanywanyi benshi kuko iyo dufite abanywanyi benshi niho dushobora kuronka membership nyinshi kandi ufise watanze membership iyo membership niyo dukoresha kugira ngo twagure ibikorwa byacu
uravuga ngo abanywanyi muri abo banywanyi naba hari nk'umugabo mufite gavesti arimwo mu ishyirahamwe
ego nk'umugabo wanjye niwe munywanyi wa mbere
acagira gute nawe ararama
oya abagabo barafite ibikorwa bakora bindi byabo kuko umva twebwe iyo tudahari nabwo urumva ko twebwe dusingo ndaboro nkajewe ndafise urugo mfise abana mfise niyo kipa urumva iyo ntahari ngaha nawe aca akora ibyo mu rugo
yego agaca asigarana umwanya
agaca teka ibyo nari guteka agakora ibyo nari gukora
urumva
nawe n'umunywanyi wa mbere
yego hanyuma usibye nk'umushinga ntahe wawe abandi nabo barimwo bakora ibyo nyine bagaca basigaranira abapfasoni canke hariho utundi dukorwa tundi muba
ko hariho ibindi bashobora gukora kuko aba abagabo bacu nabo nyene burya nuko iwacu twebwe twabifashe nk'uko ibintu bijanye n'abana ko ari iby'abadamu ariko buriya umugabo nawe nyine arashobora gukora ibyo umudamu yokora bivanye n'imyumvire yiwe ukuntu abyumva ukuntu abikunda kuko hari abagabo bashobora guhindura kusha umwana bashobora guteka bashobora gukora ibintu bitari bike rero ubu kuri ubu nta bagabo benshi barimwo badufasha mu kazi kacu dukora surtout ivyo bakora no kudufasha mu gusigarana abana bacu imiryango yacu hanyuma ibindi navyo ni ibintu bijanye no gukubura ibintu by'inguvu ibintu bijanye na cleaning gukubura canke iyo umuntu yabyaye hari gihe bisaba yuko yimuka iyo wimutse rero tukaba dukeneye abantu bafite inguvu bashobora guterura ibintu bakatwimura ibintu rero by'inguvu tuba tubikeneye nk'umugabo wanje ibintu byo kwimuka arabizi turafite amamateriyo yo kwimura donc ibintu nk'ibyo barabidufashamo kandi hari ibintu byinshi abagabo bashoboye nuko gusa umenga community bashira ku ruhande nabo bagacamo barabo ku ruhande
bagace mvumenga kwa vyo ije abapfaso ni gusa
eh ukamenga nti abapfaso ariko bobo nabo barafise uruhara cyane nk'ukwigisha abana survey ama devoir ibyo nibintu bakora kandi
yoroshe bitavunanye eh gumufasi nawe akaba ari kwa riruka mutundi
ego
nuko twese na Romeo ikaze
nda mukije
na mahoro uherereye he amakabazo canke interano kwa Vestine
ndi muntara ya Murambya
uri muntara ya Murambya mu Burundi
eh
kuna kabazo ufise
ego nakabazo nkuko nsaba intererano none yo bazagenze gute kugira yumvire ko ibyo bintu byoshoboka ari umupfasoni yoba ari ishyirahamwe yashinze canke yoba ari iki niwe agikora ari umwe canke afite ishyirahamwe arimo
Romeo utwo tubazo yatwishuye ariko ugume ku murongo tubanze tunasigurira ikibazo Vestine uko cifashe igituma hari ibibazo biguma bigaruka muri indiri nyesho kuko imurambye nturi kura twumva
ndabonga neza
ego Vestine ijwi rya Amerika ryarugawe mu Burundi imirongo ya FM abanyagihugu batari bake hari birabagura kuronka internet kugira ngo badukurikirane nico gituma hari utubazumva rimwe na rimwe tugaruka wishure rero Romeo akiri ku murongo wa telefone
murakoze cyane Romeo nagira ndababwire yuko ndabibutse ko none nabivuze nuko kwarama n'ishirahamwe ry'abantu batandukanye abantu batandukanye baraduhamagara bakadusaba ubufasha mugabo ubukuru ubu ababikoramwo na barundi kazi abafasoni b'abarundi kazi nabigeme b'abarundi kazi rero je wicatumye niyumvira ko ibi bintu bishoboka nuko nanje nari mu mahanga kandi nkabona ko bingoye byari bingoye nsabana abana babiri ntafite umufasha ico gihe nta sinari sumfasha rero nca ndavuga nti reka ntangure kino ciyumviro hanyuma munyuma ndegeranya abantu hanyuma turatangura
ego
nuko ndi jenye ne tukumwe
bari kumwe nabandi rome wanyuzwe n'inyishu urakoze cyane ugira umunsi mwiza mu ntara ya Murambya
namo
ego bene nawe aho uherereye hama ucuduga kibazo canke intererano
ego murakoze ku mijambo mbanze ndamutse Vestine Bigirimana
naramutse
nongere ndamutse nawe umumenyesha makuru
n'amahoro
ego aho mperereye Jenny mwiriwe mpagaze mu gisagara cya Bujumbura mu Burundi
ego
muri komine ya Ntahangwa yego ndakurikiye gatonya nse numva yuko hari icyo ntari kugira mbona nagomba kumubaza ati mbega ko hari imigirwa ijyanye n'ibijyanye no kwarama murayubahiriza mu gihe baba ari abarundi kazi mwaramiye kuko hiyo ndabyumva kuko ndaje mu bihugu muri Amerika ndaje yo kanini mbere aho nabamaze kugeza ikirenge naho n'umwanya mutonya nibura yacaye muri bihugu byo muri Afurika ariko igihugu icyo ari cyo cyose kirafise imico yacyo nkumbure bashobora gukurikiza iyo bibarutse sinzi ko yoba ko akiri ngaho sinzi ko bacanisha iyo mico mu kimwe gifata amagoro
ni nk'umuco nk'uwahe ushatse kuvuga ga Ben
mu bisanzwe kera mu kwarama ntihara mu wari we wese bararungika ari wawe n'umukobwa yibarutse bararungika ari umukobwa amaze kuja nawe kuba kuguriwe cyangwa bakarungika inkumi iyo nkumi mbere ngiriye ko nacyo nagomba kukumva ko yoba bazina ryagiye iburaya kera nkeka ko yoba yagiye mu ibyo bihugu by'abazungu kera baravuga ngo katamanikirwa uwo katamanikirwa by'ukuri yari umukobwa abonye agiye mu butinya nk'ubwa mbere kaya gahuzu yakoresheje urabona iby'ama tambazi je kivuga cyangwa amapamperi se nkumbure cyangwa ama kotekse je vuba era bakoresha tambara bata bakamanika rero hejuru y'umuryango mu ntumbero yuko uyo muntu aranguye akiri inkumi aranguye amabanga y'abubatse atosama yari inzasama kandi barakamanitse ataraja kuba kugwiwe bacha amwita katamanikiwe bo ako karagaciye mu rero nagomba kumubaza ati none ko hari imigenzo nini igwa cyane abantu bakurikiza hijya no hino bivanye n'igihugu hoho umbure iyo bako mukwa numvise umenga n'ibintu yagize umugambi cyangwa akazi kugivanye n'abamukenera urabona ko hiyo no nabagwaza batanabaho abo twita abagarde marade mu gifaransa nk'umbure bacha babigenza gute nk'inkumbi mu gihe basanzwe yo hari ari nico bagomba gukurikiza kandi bakaba batari
o atayi urakoze ugira umunsi mwiza
murakoze
umvise akabazo ka Ben Vesti
Ben yambajije ikibazo kisa n'ikigo reka ndaza kugerageza kucishura ikibazo kijanye na katamanikigwa katamanikigwa ico ni kirundi gikomeye cyane ni batuko benshi mu gwaruka gubu batavyumva mugabo twebwe izo ntabwo tubijamo cyane z'imigenzo n'imigigwa niki ico twitaho cyane ni le bien-être cyangwa amagara meza y'uwo turiko turafasha hanyuma imigenzo n'ivyo yemera niki we ashaka kubikora ntacu twebwe nta kibazo bitutwara mugabo twebwe ubwacu ibyo ntitubijamwo dans le sens que turi organisation abantu bemera imana donc ibyo bintu byavyo mu kirundi kirazira kugiki ibyo twe ntavyo dukora hanyuma kindi yavuze ngo nta bagarde malade bahari no abagarde malade bariho
barahari ego
ahubwo nisho gituma ahubwo twabigize ibikubera abagarde malade babafise abo bafasha benshi abagwaye indwara zitandukanye hanyuma rero kubera ko baba bari debordé baba bafise abantu benshi bafasha nico gituma twaciye tuvuga tutireka tubakuriremwo uwo muzigo w'aba mama bafise inda bagiye kwibaruka
hanyuma ingarutse kuri ako kabazo k'imigenzo nivyo iyo migenzo muravuze muti twebwe turabikora uko turisanze tubikora ari nkamwe nta kirashika ngo muje kwaramira umuntu nawe mu mugenzo wiwe hariho ibisabwa
ivyo nije nariko ndavuga yuko umuntu wese tumufata uko atwiyeretse uko adufashe par exemple nk'iyo umuntu batubwiye bati hariho ahantu hanaha akeneye uja kumufasha kumaramira twebwe turabanza tukaguha entrevue tukavugana n'uwo muntu tukamenya mbega niki wewe wemera iki ushaka ko tugufasha gute mbega hari ibyo tudakwiye gukora ko hari nk'abantu usanga ari nk'aba Islam par exemple bobo bafise ukundi kuntu babikora hari ukuntu ushobora kugenda iwabo ugiye kumufasha ugasanga ni nk'igitutsi kuri we kandi ibyo byose utegetswa kuba ubizi rero dukorana n'umuntu bivanye n'imyemerere yiwe nta ntibiradushikira ngo abarundi batubwire ngo nimubanze mumanike ama suvet macangi umugabo abandi bo tusanzwe tubizi nk'abayisilamu niki bo dusanzwe tuzi kutegetswa kwitwikira niki
murabikora
turagerageza tukabikora yego ari ibintu dushobora mugabo ari ibindi bigoye ibindi tumva natwe turagusigura tukakubwira tuti vraiment
ntabyo mushoka
niho tugeze
yego hanyuma wavuze uti irishyirahamwe naho tuvuga ngo rimwe abapasoni hari n'abashinga ntaye baririmo hama aba imiyabaga abakiri bato hari abo mufise bariko barabigira ko ejo muri ko muraza mu zabukuru muze mufise abandi mwateguye canke muri mu bigezo by'abamaze kuja mu ngo n'abamaze kuronka abana bazi ingene babafata n'ingene bafasha bibarutse
nukuri irishira hamwe ntabwo twoshobora kuvuga ngo ni kurya abantu bakuze gusa ahubwo abakuze nibo twigira ko mugabo kandi najewe no kwishira ku no kwishira mu rugezo rw'abantu
rw'abajene
bakirije rero abari jene nabo hari byo hatwigisha hari byo nabo tubigira ko kuko nta muntu numwe yikwiye rero abajene barazi ibintu bya ibya technology bya Skype zo gutanga interview niki ibi nabo barabitufashamo cyane ko nibo babizi kugira marketing nibo babizi ibintu nyene nk'ibyo byo kuturondurira abakiriya abanywanye niki barabizi mugabo kandi natwe turabigisha ibintu duto technique ibi byo kufata abana niki usanga bobo atabyo bamenye ariko nkuko nababwiye mu rugo haba hari ibintu byinshi mu rugo umuntu akenera utuntu twinshi cyane usanga par exemple nk'ama devoir umumama akoresha ama devoir abana akakora ibintu byose akamesa akagirante rero abajene iyo bari disponible nabo nyine turashaka kubikora ko kuri ibyo bintu bya
zibigeze
mesa cyanke ibyo bindi byose bijanye na technology
Eko, no kijugi Amerika Washington DC mukirundira mu kinyarwanda kigano ni muri sanga tose na Bonaventure ku yundi murongo wa telefone Bonaventure ikaze
ndabaramutse
guherereye he
asa ndinga ikasuru muri Tanzania
nakabazo canke ni intererano kwa Vestine
ni intererano no kumushimagiza Vestine ndabaramutse
mwaramutse murakomeye
asa nyine muri Tanzania aho tugorewe ni gake gake
mani shimwe
kare imani kimwe tugowe hanyuma ntabwo manda bakeze ni ukuri kuri icyo kiyumviro mwagize
murakoze
yego ni ukuri mwariyumviriye cyane gosi nongera ndabasaba ni ukuri mugikomeze musenge imana si bose babishoboye kuri kirya gihugu cyacu cy'Uburundi
yego
mena ariko murambabariye gato mvuye ku kazi ubunyene sinari byicare ngo ntura ka radio ndabyumve neza
Bonavante turiko turavuga ku byo kwa rama muri Canada afise ishyirahamwe ryaramira abafaso n'ibibarutse
yego nabisomye kuri Facebook gato rero nabo mamere nk'umubwira ni ukuri ntibibe iyo muri Canada gusa barabe n'ukuri no mu Burundi ba mere nk'abakorera yuko kurabona umurundi kazi yamaze kwibaruka zijya ngorane ahura nazo ndavuga na cyane cyane ku bukene aho usanga atanu duhuzi bafise basanga ingorane ni nyinshi cyane gosi mumasabe no mu Burundi bagomere nk'abakorera yo n'ukuri byo tunezera naho bavuga ngo bibaruka ku buntu ego bibaruka ku buntu mugabo ingorane zo bahura nazo ni nyinshi cyane gosi
urakoze ubwire umunsi mwiza ngaha muri Tanzania
asa ni ukuri nama mubwire umunsi mwiza ariko abo gufasha wasaba bonyene ngira natwe twofasha
ngira ngo bari muri kano kanya bari mu byo kwa rama gusa ego
sawa sawa muragize neza ku makanya
ubwire umunsi mwiza ya gutera intege ahanini Vestine Bonaventure muri Tanzania hanyuma urugendo waciyemo kuvuciyumvira gushika uwo mugambo uje mu ngiro abanywanyi baze mutangure gukora gwaroroshe intambamyi zabayizahe nyamukuru
murakoze cyane Diane n'ukuri nkuko musanzwe mubizi kuba mu mahanga ni ikintu kitoroshe kuba mu mahanga bisaba gusurviva bisaba kuba umukozi utegetswa kubyuka ugakora ukagira icyo ukoze ukagira icyo uhaye amaboko yawe rero igihe nje nashika muri kino gihugu ntibyari binyorohiye kubera ko nashitse ntavuga ururimi rw'icyongereza nshika nisanga ahantu nategetswe ko ba bilingue mugabo birangura cyane kwiadapta ariko ndagerageza ndarondera ubuzi butandukanye nakoze hanyuma nza gusanga ko ntibyoroshye ntibyoroshye na gato cyane cyane iyo uje ukiri muto ata experience yo buzima ufise ukabukeneye kumenya kwiga ukabukeneye kwibako ntibyoroshye rero maze kubona ibyo byose mara kubona ko ntigezwe ni jewe nyene nije biraba nta wundi muntu azobinkorera nkabona ubuzima bwanje yuko butegezwe kugenda buje imbere atari kuja kugenda busubira inyuma rero byarangoye cyane cyane ko nagize divorce ibyo abantu benshi badakunze kuvuga ariko jewe ndabivuga kuko nizo byantumye nuguruka amaso bintuma mvuga nti etien umuntu ntushaka kumukontako ushaka gukonta ku muntu utegezwa we ubwawe kuronka moye de survie ugahaguruka we ubwawe naho uba waradivorceje ko kenshi umuntu ibibazo umuntu ahura nabyo mu buzima birakunze kudufrena rero ndavuga nti reka mpaguruke reka akangira ico nimariye nubwo bimetse uko rero inyuma yaho niho navuga nti aba bana barakeneye kubaho rero reka nkoreshe experience nagize mbi yo kuba zenyene yo kubura umfasha reka ndayikoreshe kugira ngo nshobore nanje kuronka ico nokaburira abana ari muri iyo ntumbere
ego hama muri uyo mugambi naho gave turumva ubwo n'ubuzima muri uyo mugambi naho wa wishira hamwe kwarama intambamye nyamukuru wahuye muri nazo neza
intambamye nyamukuru nuko nariko ndagusigurira ukuntu bitabanje kunyorohera mu buzima busanzwe no kuvuga ngo iyo ubuzima butagenda neza biroroshe kugira umuntu agira depression donc ntushobore kwiyumvira neza ibyo wokora ico nibaza ko ari cyo kibaza abantu benshi bagira n'ubu muri ino minsi nuko batiyumvira neza ico bokora hanyuma maze rero kuvuga nti okay reka ntangure ino rino shirahamwe maze kuritangura intambamye nagize nuko nagiye mpura n'abantu badatahura ibintu bimwe cyo kimwe nanje bakumva ko twogira amafre amahera ari hejuru y'uburyo bw'abanywanyi bacu hanyuma mugabo jewe kubera ko ibyo nari naraciyemo nari nzi ko umumama wese agira ibibazo bitandukanye amafaranga y'umumama twagwa n'ibintu byinshi rero ndavuga ntereka abantu cyane cyane dushobore kubiyegereza imitima yabo tuyiyegereze dukore muri nka famiye jena shaka kugira ikintu familial abantu yumve ko bari wabo meme si ego harimwo kote finance ugabo kandi bumve ko base umuryango bumve ko base kwarama ibe nk'undi muryango donc rero intambamye nagize n'abantu batumva iyo ndiko ndaja muri ico gihe rero urumva byaragoranye gatonya kugira ngo nshobore kwa justa hanyuma hari n'abandi bantu rero baba bashaka kuronka service yihuta ubwo nyene nkeneye unkorera mu nzu mugabo ugasanga bivuze à la dernière minute bigaca bisaba rero yuko nanje bica bisaba technique magasanga ntibishoboka
ugasanga si byoroshye mugabo nkabo batagutahura ubu unye uratahugwa iyo migambi ubu ntambamye zikomeye muri ko murahura
oya ubu unya ni sawa abantu bariko barantahura kubera kubivuga cyane ku gusigurira abantu ku ma media socio ubu abantu baratanguye gutahura kwarama niki kwarama ikora gute twebwe ntituri company ya nettoyage ntituri company ikora ibintu à la dernière minute gutyo oya ahubwo dushaka ko abantu tubaba hafi muri à long terme.
Kumanya bitari byimfata kubanza gusa bikaba ibintu mukora buri gihe mu buzima bwanyu bwa misi yose.
Yego.
None gavesi kwarama muri kazoza urayibona gute imigambi yanyu muri ko murakora mu ya kazoza ni nkiyahe?
Imigambi cyo turakorera mu ya kazoza nuko dushika kure hashoboka, dushika kuba mama benshi kuko hari abantu benshi bakeneye ubufasha ba mama cyane cyane bahura n'ibintu byinshi iyo bagiye kubyara hari n'abakobwa bakiri bato babyara batwawe batewe amada n'abagabo ntibabemere rero muri kazoza ndashaka yuko abo bantu bose dushobora kubashyira hamwe bakaronka nk'ikigo tukaronka ikigo ahantu tubashira hamwe bakaronka soutien émotionnel cyane cyane ubufasha bwo spirituel émotionnel donc bagashobora kwiyumva bakiyakira
muri
kamuka ego kugira ngo ibyabashikiye muri kahise nibizosure kubashikira hari nabandi usanga bari basize abagabo ariko bakabata ugasanga barakomeretse mu mitima abana babo baje basanga imiryango yabo iri un peu démoli ibifise ibikomeretse ku mutima rero ndashaka ko muri kazoza ashobora gutegura iyo mitima yabo bantu ya yononekajwe n'ibibazo kuko kuronka umwana ni ciza ariko iyo udashobora kumwakira kubera udafite uburyo ibintu biriya usanga bibabaje
bimutera na n'igikomere
ego
turafise kandi n'umunywanyi wa nyuma kuri telefone ariwe Jean-Marie kaze kuri telefone ku ijwi ry'Amerika. Jean-Marie uratwumva?
Ndabumva.
Ego akabuze kawe canke intererano?
Jewe ubisanzwe azi ko ngaha mu Burundi hano mu gihugu hagati mu Burundi ntabwo cyumva vuba na neza. Kumenya kije ikiganiro turimo kandi ngira icyo ntererano.
Kuko dufise akanya gato ni ndabona bito hava bikunda ivyo dusavye ariko tugutumire guhabuja kuri wezi tata kaburungu radio cuve wa kaburungu ko muraza kwasanga ikiganiro cyose twariko turavuga kuvyerekeye ishirahamwe gitwa Kwarama rikorera muri Canada rigafasha abapfasoni bibarutse urakoze uze kuja ku ijuru rya Amerika kuri ugo rubuga tuguhaye hama umvirize ikiganiro cyose. Ego vesti tuko turasa nk'abasozera kino kiganiro harakajambo ufise ubwira abapfasoni muri rusangi abaramye bariko bararamigwa no kuvyerekeye iryo shame ryanyu.
Nashaka kubwira umuntu wese ariko aratwumva ngo ibi bintu biraba umuntu wese wese afise umutima w'urukundo w'ugufasha abandi kubera ko umwana ni nk'urupapuro rwera umwana yaje akaza muri nosi nta kibi aba yarakoze ahubwo n'umugisha kuri komunote yacu kuri ababyeyi biwe kandi umwana si umwe n'uwa twese rero umuntu wese ariko aratwumva akaba ashaka kugira icyo aduterereye ayo dufasha please umuntu wese yobishobora aduhamagare kuri Facebook cyangwa kuri ahiwanyu kuri Voix d'Amérique ashobore kugira icyo aduterereye kubera ko turakeneye kwagura imbibe zacu ntitugumaha tugende n'ahandi henshi badukeneye kugira ngo abana bavuke ba mu makondisiyo meza ashoboka kandi n'abamama nabo nyene bamerewe neza bafatwe nk'abashaje.
Ego aho kuri iyo Facebook yanyu mvuze yitwa gute nk'uwusamiye ikiganiro mu mpera tumvise aho wari wabitubwiye?
Kwarama home care page Facebook.
Ego nuko rero Vestine Bigirimana uramutswa ishirahamwe Kwarama tugushimire cyane gose kuri kano kanya wahaye ijwi rya Amerika ukemera ukaza tugasangira ikiyago ndazi ko uri muri byinshi hari hakabebengira kasinziriye twatanguranye ikiganiro tukure kubandanye umwitaho kandi witaho nabo bapfasoni mwaramiye muri Canada ejo nitwasaba kukurondera ngo uduha kandi kanya amapfasoni uzotwitare. Urakoze cyane ngo Sevestine Bigirimana twavugana ari muri Ottawa ni muri Canada. Ni ngahe duce dusozerera ikiganiro mwisanga cuno munsi mushaka kongera gusura kumva kuri wezi tatu akaburungu radio cuve wa akaburungu.com na Diane Ninahazwe yakoze Geoffrey Mutagoma yegeranije amajwi n'ibiganiro hamwe na engineer yamufashije mu buhinga bw'ivyuma mandanye kuryoherwa na programme z'ijwi rya Amerika. Twasigiye kano karirimbo ka Cynthia Iteka no Burundi kazaririmbira mu gihugu cya Suède akaririmbo ni turashoboye agaruka kukungena abapfasoni njya nino bashoboye byinshi.
Zanje izi umviro vi
mukomeze kumva radio Ijwi rya Amerika.